iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi murayumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri FM 93 n'ibice bitatu. Banywanyi mwese mwiriwe. Mu Rwanda umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana yatsinzwe urubanza rw'ubujurire bwe mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Yarusabaga ko cyamunara yakoze ku mutungo wo kwa Rwigara igumana agaciro.
Uyu mwanya ntacyo mfite gusubiza, nyine no kubanza nkareba urwo rubanza namara nkureba nkamenya icyo gukora. Uyu mwanya ntacyo nakubwira.
Umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana araganira na munyamakuru wacu Eric Bagirubusa. Turaza rero kubigarukaho mu kanya.
So ubu ngubu mbitangiye yuko nta mafaranga turimo izo banki, ahubwo ndumva ari twari dukwiye kwishyurwa amafaranga atabarika.
Uyu nawe ni Madame Adeline Rwigara, nyir'umutungo uvugwa muri uru rubanza. Kolera yarateye mu ntara za Makamba na Rutana mu majyepfo y'u Burundi. Muri Kenya, President William Ruto yafashe icyemezo cyo kugabanya ingengo y'imari ya leta. Naho mu Bwongereza, ishyaka ryitiriwe abakozi Labour Party ryaraye ritsinze amatora y'abadepite. Aya makuru yose byari ingingo z'ingenzi turayarambura mu kanya. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nkuko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, mu Bwongereza ishyaka ryitiriwe abakozi Labour Party ryaraye ritsinze amatora y'abadepite. Umuyobozi waryo yasimbuye Rishi Sunak ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Diane Ninahazwe araduye inkuru.
Keir Starmer atwara umugambwe w'abakozi watahukanye intsinzi yemereye abanyagihugu b'Ubwongereza impinduka zifatika n'Ubwongereza bushasha.
We did it! You campaigned for it, you fought for it.
Ashimira bamutoye mu majambo yiwe aha muri make ariko agira ati: turarutsinze, mwaramamaje, mwarabigwaniye, mwaradutoye, none raba turabishitseko impinduka zitangura ubunyene. Imigambi mishasha yo guhindura igihugu ubu igiye gutangura. Sindabemereye ko bizokoro hariko guhindura igihugu, n'ibimeze nk'akuma ufyonda ibintu bigaca bihinduka ubwo nyene, bisaba ibikorwa bikomeye kugira ngo igihugu gihinduke. Bisaba kwihangana kwinshi n'umwete mwinshi. Munama shinga mateka y'Ubwongereza, umugambwe w'abakozi waharonse ibibanza 212 mu gihe wahahorana 201, utsimbataye ku migenzo y'ivya kera, nawo waronse ibanza 121 mu gihe wahorana 371. Rishi Sunak yahora ari umushikiranganji wa mbere, yemeye ko umugambwe we watsinzwe. Nk'uko yavyivugiye ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe, yahamagaye uwamutsinze aramukeza. Yemeye ko ubutegetsi bw'umugambwe wiwe butakoze neza. Ibinyamakuru bitandukanye bikorera mu Bwongereza bivuga ko Sunak yaciye yihuta gutanga imihoho umwami w'Ubwongereza Charles III nawe abihumugisha. Umugambwe utsimbataye ku migenzo y'ivya kera uvuye ku butegetsi inyuma y'imyaka 14 wari umaze ko n'ubutegetsi bwagiye buvugwamo ibibazo bimwe bimwe, birimo nk'iduga ry'ibiciro. Abashikiranganji ba mbere bagiye baratanga imihoho ku gasakisaki yegeregere za bamwe mu bakozi barimo abakora mu gisata cy'ubuvuzi, ingingo y'Ubwongereza yo kuva muryango umwe bwa Buraya, Brexit n'ibindi. Ikindi kibazo caranze intwaro y'uno mugambwe w'abatsimbaraye ku migenzo y'ivya kera muri no myaka 14 iheze, kirimo icabimukira. Umugambi wo kurungika mu Rwanda bamwe mu bimukira bashitse ku butaka bw'Ubwongereza biciye mu nzira zinyuranye n'amategeko, wavugishije benshi barimo abaharanira agateka kazi na muntu n'abanyamategeko bavuga ko waruciye kubiri n'amategeko kandi wahonyanga agateka kazi na muntu. Intsinzi y'umugambwe witiriwe abakozi ishobora gutuma uyo mugambi ariko uhagarara kuko abayobozi bawo batawushigikiye namba. Umugambwe wa Rishi Sunak watsinzwe warushigikiye uwo mugambi.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye muri Kenya, aho President William Ruto yabwiye igihugu ko agiye gusaba Inteko Ishinga Amategeko kugabanya ingengo y'imari ya leta. Umushinga w'itegeko ryayo niryo ryabaye intandaro, niwo wabaye intandaro y'imyigaragambyo yahitanye abantu ibindi. Na Frederic Nkundikije.
Perezida Ruto yongeye arashikiriza mugambi wo gusaba iyindi ngurane mu ntumbero yo kuronsa igihugu umutahe ungana hafi n'imiliyaridi zibiri n'imiliyoni amajana indwi z'amadolari ya Amerika. Ayo yari kuva mu makori n'amatagisi byari mu mugambi yahevye kubera abanyagihugu bawiyamirije. Ruto yahagaritse integuro y'itegeko ryari kuduza amatagisi inyuma yaho habereye imyirekano mu gihugu cyose yabayemwo uruhagarara rutari bwashike kuva afashe ubutegetsi mu myaka ibiri iheze. Mu ndwi iheze abantu 39 barishwe igihe abapolisi bari bahanganye n'abariko baragira imyerekano bashaka kwinjira ku nguvu mu nyubakwa abashingamateka bakoreramwo. Mu kiganiro yatanze kuri televiziyo, Ruto yavuze ko agiye gusaba abashingamateka kugabanya umuriyaridi umwe n'imiliyoni 39 z'amadolari ku mafaranga y'igihugu gitegekanya gukoresha mu kiringo cy'umwaka catanguye muri uku kwezi. Yavuze kandi ko leta izokenera gusaba ingurane ingana n'imiliyaridi 169 y'amashiringi yo muri Kenya. Ruto arahanzwe n'ikigega mpuzamakungu FMI kimusaba kugabanya amafaranga y'umurengera igihugu gikoresha nk'uko ahanzwe n'abanyagihugu bageramiwe n'ubuzima busigaye buzimvye. Abahinga mu bijanye n'ubutunzi bavuga ko ingingo ya Perezida Ruto yo guheba integuro y'iteko yatekanya kuduza amatagisi ishobora gutuma igihugu ciwe tarangura imigambi casabwe n'ikigega mpuzamakungu FMI, naho muri iki gihe atamadeni yihutirwa yitegerezwa kuriha.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Radio Ijwi rya Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi yatangaje ko izaba yarangije gukura abasirikare bayo bose bari mu nkambi y'abasirikare barwanira mu kirere muri Niger ejo bundi ku cyumweru. Diane Nini nahazwe arakomeza.
Igisirikare cha Amerika catangaje no makuru kivuga ko ikizoca gikurikira ari gutahukana abasirikare bayo bandi bari mu ikambi ikomeye irimo indege z'intambara zitagira abadereva drone mu Gifaransa. Umunyamerika Major General Kenneth Ekam ari muri Niger guhagarikira ibikorwa byo gutahuka kw'ingabo za Amerika yavuze ko ugukinjura burundu kw'abasirikare ba Amerika mu ikambi 101 bizosozerwa n'ibirori bizoba hagati y'abategetsi ba Amerika n'abategetsi ba Niger. Ikambi y'abasirikare barwanira mu kirere 101 iherereye ku murwa mukuru wa Niger Niamey mu icungararo y'ikibuga c'indege ca Diori Hamani. Yahoze ibarizwamo ingabo z'Ubufaransa imbere y'uko Niger izisaba gutahuka. Indege zose za gisirikare zikora ibikorwa vy'amaperereza mu karere ka Sahel ziguruka zivuye muri iyo kambi. Kugera ino saha yarimwe ingabo za Amerika 1000 kandi zose zizoca zitahuka gutyo iyo kambi icija mu minwe y'ubutegetsi bwa Niger nk'uko abategetsi ba Amerika babandanya kubivuga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikinjuye muri Niger mu gihe Uburusiya bwarungitse ingabo muri iyo kambi nyene. Abategetsi ba Amerika aha bakavuga ko atamigenderanire ingabo zabo zigeze zigirana n'iz'Uburusiya. General Major Ekam yavuze ko ubwa nyuma bavugana n'umutegetsi wa Niger yamubwiye ati ingabo z'Uburusiya ziri muri no kambi ntizigera ku ijana ziriko zikora imyimenyerezo ya gisirikare. Nizaheza iyo myimenyerezo zisoca zisubira iwabo vyihuse. Abasirikare batembagaje ubutegetsi muri Niger mu kwezi kwa kane niho basaba Amerika gutahukana ingabo zayo. Imbere y'itembagazwa ry'ubutegetsi, Amerika na Niger byari bifitanye imigenderanire myiza mu ijanye no gukorana mu vyo kurwanya intagondwa zibangamiye akarere kose ka Sahel.
Muri Nigeria, Boko Haram iragenda yongera gukoresha abagore mu bitero by'ubwiyahuzi. Frederic Nkundikije aragarutse.
Igihe Adamu Buba mu Nigeria yabona umukenyezi yambaye igitambara gitabutse ku mutwe abakenyezi b'abayisilamu bambara ari mu bugeni bw'umugenzi wiwe ku munsi wa gatandatu heze yaciye asaba abagenzi biwe guha uyo mufasoni ibifungurwa. Haheze akanya gatoyi igihe yariko arafata amafoto n'abageni yaciye yumva ikibombe casanye kimukubita hasi. Wa mufasoni yari yambaye igitambara ku mutwe itabutse yari ahejeje kwiturikiza ko ikibombe yari yiyambitse nawe kiramuhitana congera gihitana ubuzima bw'abandi bantu cumi. Adamu Buba yagumye avirirana kandi yataye ubwenge ashikaniwe mu bitaro mu gisagara citwa Maiduguri ku murwa mukuru wa leta ya Borno. Buba afite imyaka 34 yagize ati: ibintu byonyine nagumye mbona bari abantu baryamye hasi basandavye. Icyo gitero cya bombe kibaye kimwe mu bitero bine byakozwe n'abakenyezi mu ndwi iheze ku bantu bari ku maziko hamwe no ku kirindiro cy'abapolisi. Abategetsi bavuze ko ibyo bitero byahitanye abantu 32 mu gisagara cya Goza muri leta ya Borno. Abanyagihugu baba muri ico gisagara bavuga ko ivyo bitero vyakozwe n'umurwi Boko Haram.
Ijwi rya Amerika, amakuru yo hirya no hino ku isi tuyasoreze kuri uru rugendo rwa minisitiri w'intebe wa Hongriya Viktor Orban i Moscow mu Burusiya. Ibindi bihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Hongriya nayo nyine iwurimo, biramagana uru rugendo. Diane Nene nazwe.
Umukuru w'igisata kijejwe ivyo gutanga makuru mu biro vya Orban yavuze ko uwo mutegetsi yagiye mu Burusiya gukorana ibiganiro na president w'ico gihugu Vladimir Putin. Ubutumwa bwa email Bertalan Havasi avugira ubushikiranganje bwa mbere muri Hongrie bugira buti: yagiye mu Burusiya mu twigoro twiwe two gutsimbataza amahoro. Yaherekeje n'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Hongrie n'ayandi makungu. Joseph Borrell atwara igisata kijeje imigenderanire y'umwe bwa Buraya n'ayandi makungu nawe yavuga ko urugendo Orban akoreye mu Burusiya rufatwa nk'urwega Uburusiya na Hongriya rutaraba umwe bwa Buraya. Mu itangazo yasohoye yagize ati: umwe bwa Buraya ntibyigeze bumutuma mu Burusiya. Akanama k'umwe bwa Buraya karabujije ibihugu biri muri uwo muryango kugirana imigenderanire na President Vladimir Putin. Umushikiranganji wa mbere wa Hongriya rero ari mu Burusiya ku giti ciwe, ntiyagiye kubwa umuryango umwe bwa Buraya. Hongriya kuva mu ntango za kuno kwezi ni twara kanama k'umuryango umwe bwa Buraya. Umushikiranganji wa mbere wa Hongriya akaba yavuze ko ashaka gukoresha umwanya igihugu ciwe kizomara mu buyobozi bwa ku kanama mu gutorera inyishu intambara imaze imyaka ibiri hagati y'Urusiya na Ukraine. Umushikiranganji wa mbere wa Hongriya muri rusangi aha tuributsa ko afatwa nk'ufitanira imigenderanire myiza na president w'Urusiya Vladimir Putin. Akatari gake yabereye intambamyi ishirwaho ry'ibihano umwe bwa Buraya bwagiye urashaka gufatira Uburusiya, yongera adindiza imfashanyo uwo muryango wagiye urashaka guha Ukraine.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aya makuru yose n'ibindi biganiro mushobora kubisanga kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio yacu, ndetse no kuri internet ku rubuga rwa wa3@ Radio yacu voa.com. Mu Rwanda, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro ubujurire bw'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana kuri cyamunara yakoze ku mutungo wo kwa Rwigara. Rwategetse ko icyemezo cy'urukiko rwa mbere cyayitesheje agaciro gihama uko kiri. Erika Bagira Ubusa yaduteguriye inkuru irambuye.
Niba yakabije mu gusoma iki cyemezo, umucamanza yaba yakoresheje iminota igera muri 5. Nta ruhande na rumwe mu baburana rwari ruhagarariwe igihe umucamanza yafataga iki cyemezo. Yavuze ko ubujurire bw'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana n'ubwa Equity Bank bufite ishingiro kuri bimwe. Basabaga ko cyamunara yakozwe ku mutungo wo kwa Rwigara igumana agaciro. Umucamanza yavuze ko bigaragara ko igihe cyangombwa kigenwa muri cyamunara umuhesha w'inkiko yacyubahirije. Kubirebana n'inyandiko yifatira ry'umutungo wo kwa Rwigara, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwanzuye ko uruhande rwari rwatanze ubujurire rutayubahirije. Rwahise ruvuga ko ubujurire bwa Habimana n'ubwa banki y'ubucuruzi Equity Bank nta shingiro bufite. Naho kubirebana n'ubujurire bwatanzwe ntabunganira Madamu Adeline Mukangemanyi Rwigara, urukiko rwise ko ari ubujurire bwuririye ku bundi busaba indishyi muri uru rubanza, urukiko rwavuze ko nta shingiro bufite. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yategetse ko icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kigomba guhama uko kiri nta mpinduka zigomba kubaho. N'icyemezo cyari cyatishije agaciro cyamunara yakuzwe ku mutungo kwa Rwigara. Umucamanza wa mbere yari yanzuye ko iyo cyamunara yabaye mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ijwi rya Amerika ryahamagaye umuhesha w'inkiko watsinzwe ubugira kabiri muri urubanza atubwira ko ntacyo yahita atangaza atarabona kopi ikubiyeho imikirize y'urubanza.
Uyu mwanya ntacyo mfite gusubiza, nyine no kubanza nkareba urwo rubanza namara nkureba nkamenya icyo gukora. Uyu mwanya ntacyo nakubwira.
Mu rwego rw'amategeko se ubujurire buracyashoboka cyangwa ntibushoboka?
Oya, ntacyo nzakubwira. Wewe nkubwiye ko ntarabona urubanza ngo menye ibyo umucamanza yanzuye, ntacyo nzakubwira.
Ku ruhande rwo kwa Rwigara n'icyemezo cyabaguye neza. Uyu ni Madame Adeline Mukangemanyi Rwigara, umupfakazi nyakwigendera yasize.
Ho ni icyemezo nakiriye neza kandi nshima Imana, nshimira n'ubutabera bwaturenganuye. Akoze igikwiriye.
Hanyuma se ko amategeko ateganya ko cyamunara iyo yabaye barishyuye amafaranga asubizwa, cyamunara ikaba yatangira bundi bushya, hari uburyo mufite bwo kuzayihagarika, ndavuga bwo kwishyura amafaranga baba baraho batiri bongera guteza mu cyamunara umutungo wanyu?
Ayo mafaranga batubaraho narabivuze kuva kera, si ubu ngubu ngitangiye yuko nta mafaranga turimo izo banki, ahubwo ndumva ari twari dukwiye kwishyurwa amafaranga atabarika. Ntayo tuzishyura rero kuko nta mafaranga tubarimo. Bashatse rero babivamo uwo mugabo Fedaste Habimana ushinzwe kurenganya abaturage, umukozi mubi gusa ntabwo yikoresha, atumwa na leta, ni umukozi wa leta. Leta ahubwo yari ikwiye no kumuhagarika ikamukura mu kazi kugira ngo abaturage bahumeke, babone yuko leta hari icyo ishobora kumarira abaturage, kuko ibyo yakoraga ni amarorerwa. Sinzi inyungu bafite muri ibi bintu. Icyakora ubucamanza bwaturenganuye biragaragara ko bwayobowe n'umucamanza utabera wo mu ijuru, bashatse rero babivamo kuko ntabwo bazahabona. Ibyo ni itangazo mbatangarije kamuye Bibiliya yera.
Ijwi rya Amerika ryanavuganye n'umwe mu banyamategeko bunganira umuryango wo kwa Rwigara, avuga ko iki cyemezo cyabashimishije. Pierre Ruberwa yabwiye Ijwi rya Amerika ko iki cyemezo gishingiye ku mategeko kandi kivuguruza bidasubirwaho ibyari byakozwe n'umuhesha w'inkiko, mu magambo ye yica nkana amategeko. Mu rwego rw'amategeko, umwunganizi wo kwa Rwigara avuga ko uru rubanza rujuririrwa inshuro imwe gusa. Yashimangiye ko nta yindi nzira umuhesha w'inkiko Habimana afite yo kongera kujurira muri uru rubanza. Uyu munyamategeko yabwiye Ijwi rya Amerika ko iyi cyamunara ari kuweho, ibyakozwe byose bigomba guseswa, cyamunara igatangira bundi bushya. Ibyo byose bivuze ko amafaranga yatanzwe muri iyi cyamunara agomba gusubirana beneyo nk'uko uyu munyamategeko yabyemereye Ijwi rya Amerika. Iyi cyamunara yakozwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ku mutungo w'inyubako hitari yakuzuye yo kwa Rwigara iherereye mu Kiyovu cy'Abakire i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Yari yegukanywe n'uruganda rw'imyenda rwitwa Sunbelt Textiles Rwanda Limited ku gaciro kabarirwa muri miliyari imwe na miliyoni zisaga 113 z'amafaranga y'amanyarwanda. Mu bwanditsi bw'urukiko hari abashinwa babiri, umugabo n'umugore, bakunze kubariza igihe urubanza rurasomerwa bashishikajwe no kumenya icyemezo cy'umucamanza. Bamaze kurambirwa kubera indi mirimo abacamanza biriwemo bahisemo gutaha. Amakuru Ijwi rya Amerika yamenye aremeza ko abo bashinwa aribo bari batsindiye cyamunara. Equity Bank yagurishije mu cyamunara umutungo wo kwa Rwigara ivuga ko yarangizaga urubanza rw'umwenda bayibereyemo kuva mu mwaka w'2014. N'umwenda ubarirwa muri miliyoni 349 z'amafaranga y'amanyarwanda. Abo kwa Rwigara bakunze kuwuhakana bakavuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bububagerekaho mu mugambi wo gushaka kwigarura imitungo yabo. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika, tujye mu Burundi. Indwara ya kolera imaze guhitana umuntu umwe mu ntara ya Rutana mu majyepfo y'igihugu, abandi 11 bari mu bitaro. Abanduye bose ni Abarundi batashye bavuye mu gihugu cy'abaturanye cya Tanzania, bari baragiye yo gushaka imibereho. Radio Ijwi rya Amerika yabateguriye iyi nkuru yifashishije abanywanyi bayo, turayigezwaho na Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
abamaze gushikanwa ku bitaro by'akarere ka Gihofi mu Rutana bagera kuri 35 kandi bose basanze bagwaye iyo ndwara ya korera. Gushika kuri wa gatanu kwezi kw'indwi mu bitaro by'Igihofi ariko havurirwa abagera kuri 11. No ku ruhande rwa Makamba muri zone ya Gatabo mu Kayogoro hamaze guharurwa abagera ku 9 batashe baranduye iyo ndwara, umwe mbere akaba yaritabye Imana ajanye mu bitaro by'Igihofi. Abagwaye bava mu mitumba ya Kabanga, Gatabo, Buyaga, Rutenderi na Gihofi. Haba ku ruhande rwa Gihofi mu Rutana, haba ku ruhande rwa Kayogori Makamba, abajeje ubwo burere baremeza ko aba bamaze kwandura ari abarundi baba batashe bavuye kurondera ubuzima mu gihugu kibanye cha Tanzania, mu turere twa Kigadye, Muyama, Kitanga, Nguruka, Heru, Ushingo, Nyarugusu, Makere, Mvungwe na Nyamidaho mu ntara ya Kigoma. Abo barundi bajabukira ku byambu biri ku ruzi Maragarazi kandi mu Kinyegero kuko no mu kwinjira aho muri Tanzania abagenda binyegeje. Ku ruhande rw'akarere k'ubuvuzi ka Makamba, abayobozi bahisemwo gutanga inyigisho zijanye n'ico kiza ku bajeje intwaro n'abaremesha kiyago bo ku mitumbi hanurubibe na Tanzania muri komine ya Kayogoro kugira ngo bahimirize abahaba. Atanaze Ntungwa nayo ni warongoye ku karere kagizwe na komine ya Makamba, Kayogoro na Kibago.
Bisanzwe ntubuza abarundi kwinjira bavuye hanze kuko n'ubundi uwo barungitse kwicwa. Mugabo urumva twagiye kugira sensibilisation turigisha ibimenyesho byayo, hanyuma tubabwira yuko umuntu wese babonye bwa mbere ari hafi baca bitura ivuro rya Gatabo, ariko kubera ko atabuhinga bukwiye bafise bwo kuvura iyo ndwara bogenda directement muri Sosoma.
Mu nama warongoye akarere k'ubuvuzi ka Makamba yagiranye n'abarongoye zone imitumba ya Gatabo n'abaremesha kiyago mu ntango zino ndwi, basanze bidashoboka kugenzura binjira mu Burundi bajabutse Maragarazi. Ntibishoboka kandi ko bobegeraniriza hamwe bakabasuzuma imbere yuko babarekura bakaja mu mihani wabo. Basanze kandi uwo buza abarundi gutaha mu gihugu cabo byo hava bituma abagwaye korera banduza amazi ya Maragarazi asanzwe ashika mu kiyaga cha Tanganyika Nyanzarake, abayakoresha batayatetse nabo bagafatwa. Uwarongoye akarere k'ubuvuzi ka Makambati ahubwo dusaba aba babibonye ko ibimenyetso by'iyo ndwara yakorera kunyaragasa kwitura amavuriro hakiri kare batarasinzikara. Ku ruhande rwa Gihofi naho abajejwe amagara y'abantu nabo nyene iruhande yo guhimiriza bariko baragwanya iyo ndwara yakorera. Muganga Simo Claude Irakoze arongoye akarere k'ubuvuzi ka Gihofi karimo ibitaro bifise ubuhinga n'ikibanza cyo kwakiriramwe abagwaye korera, agira ati:
turiko turapompa amazu twabonyemwo abagwayi ba mbere. Ikindi turiko turakora nuko muri ico kigo mu bitaro bikuru by'akarere k'ubuvuzi ka Gihofi aho abagwayi bariko barakurikiranirwa bariyo, abinjiye ntibasohoka gushika batashe bakize.
Muri kino gihe abarundi bagiye kurondera ubuzima muri Tanzania batahuka ku bwinshi, abandi nabo bakaja kwimbura ibyo barimiyeyo canke kurangura ibidandazwa bitandukanye. Muganga Simo Claude Irakoze arongoye akarere k'ubuvuzi ka Gihofi abasaba kwirinda uruja n'uruza.
Abene gihugu bagume bakurikiza impanuro za muganga, bakurikize mabwirizwa tubabwira isuku, ariko kandi bagerageze kugabanya umurindi wo kuguma baca hakurya iTanzania kubera twarabonye naho niho iyo ngwara yavuye.
Abo bajejwe amagara y'abantu muri utwo turere Uburundi buhanurubibe n'intara ya Kigoma barafise kandi amakenga ko abagwaye bashobora kwiyongera narijya hakujya muri Tanzania hadutse korera hasanzwe hari ubukene bw'amazi kandi amatwa basumira nibariko baritaho kugwanya bicemeye ico kiza cahateye. Mu gihe abaja kurondera ubuzima mu gihugu ca Tanzania baba bavuye mu ntara zitandukanye z'Uburundi, abo bajejwe amagara y'abantu mu turere twa Makamba na Gihofi baratera kamo imiryango yakira babo baba bavuye aho mu gihugu cha Tanzania ko nayo nyene yogaba. Basaba cane cane kwitaho gukaraba bakirinda no kuramukanya kumvo zo gukinga irandagata ry'umugera hoteli iyo ndwara.
Cherive Ndayishimiye akorera i Kigali yarari muri atugezaho ikibazo cy'indwara ya kolera muri Rutana mu majyepfo y'u Burundi. Intumwa z'impunzi z'Abarundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziherutse gukora urugendo rw'iminsi itanu mu Burundi muri gahunda y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi gahunda yitwa Genda Urebe. Muri inkuru ya Vedaste Ngabo ukorera Uvira, bamwe muri izo mpunzi baratubwira icyo batahukanye.
Izi ntumwa zari zigizwe n'impunzi zo mu nkambi ya Mulongo na Lusenda, ndetse n'iziba hanze y'inkambi, hamwe n'abayobozi ba teritwari ya Fizi na Uvira, abagaragaye societe civile na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi. Ubwo zari zigarutse zivuye mu Burundi, zaganire n'ijwi rya Amerika, zemeza yuko buri wese yagize amahigwe yo kugezwa mu ntara avukamo, ndetse no kuganiriza impunzi zahungutse mu myaka yashize. Izi mpunzi zanasuye intara y'Ibitoki ikomokamo abantu benshi bahungiye muri Congo. Deo Ntakirutimana ni umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Mulongwe. Yari muri izi ntumwa zari zimaze iminsi itanu mu Burundi, yari iwabo mu ntara ya Karusi. Asanga amakuru umutekano muke babwirwa ari mu buhungiro atandukanye nayo yibone yageze iwabo.
Tuma tugiye guhereza impunzi bagenzi bacu, tugiye kubasigura kwanza umugambi abategetsi ba Congo batunganije kubagize akamaro. Ati kubera iki twabonye neza ko Burundi ari nyabagendwa, atangorane n'imwe, atavyo guhohotera umuntu. Je naho amahoteli agenda araramo yose, nta n'umuntu yaza kumbaza ngo karanga muntu ngo bitamburisho. Kandi tugishika mu Burundi, Direction Générale de la Patriement, Réinsertion et Intégration yavuze ati kugira ngo mumenye igihugu cyanyu ingene kimeze, umuntu wese ashaduka ku gatumba iwe. Twese twashe tugira mihani iwacu, nta muntu yigeze atukomakoma n'umwe. Bisigura ko ibyo tugiye gusigura abarefugee turongoye ni kubabwira yuko umutekano mu Burundi uhari.
Albert Akizimana nawe ari muri izi ntumwa, yari iwabo mu ntara y'Ibitoki, ifite umubare mwinshi w'impunzi ziri mu nkambi ziri muri Congo. Yagize amahirwe yo gusura imitumba itandukanye, ndetse no kuganira n'abantu batandukanye. Nawe asanga ibyo bahunze mu mwaka w'2015 byarashize.
Guhunguka ndumva bindimwo bindimwo by'ukuri, kuko uko nabwumva siko nabusanze. Kuko haravuga ibibazo by'imbonera kure yo uciye aha bigenda ukwe ugiye. Naragezeho je naratembereye kandi natembera ndumwe nizo mbonera kure, kuko ziranzi niho mvuka. Twarayaga nabo, nta n'uwigera ampamagara ngo we uvaho uja hehe cyangwa ngo umaze iminsi he. Oya, atakosa wakoze nibaza ko nta muntu n'umwe bashobora guhohotera.
Gusa nubwo izi mpunzi zivuga yuko mu Burundi hari umutekano ugereranyije n'igihe zahunze, zisanga hari ikibazo cy'inzara ndetse n'ubukene bwinshi ugereranyije n'aho ziri mu buhungiro muri Congo. Joseph Minani aserukira impunzi zahunze mu mwaka w'1972 ziyo muri teritwari ya Fizi, nawe ari muri izo ntumwa iwe yagendereye intara ya Rumonge.
Mu Burundi ntacyo nanezeyo cyane, mugabo icyo nasanze gikomeyeyo cyane ni ubuzima. Ukuntu ko abantu baronga imfungurwa usanga ari ibintu usanga bikomeye gatonya, nibyo bisaka kugora n'aba ababene wacu bahunguka bagiye mu Burundi.
Gute bigenda gute?
Usanga mu Burundi injya zaraduzi beyi, injya zaraduzi beyi, amafaranga sana yakorotse agatsiro.
Bamwe mu bagize societe civile bari muri uru rugendo bahoraga binubira uburyo Abarundi bahunguka abandi bahunga, bahamya yuko umutekano ari wose mu Burundi. Mateso Mutari ni umuyobozi wungirije wa societe civile muri Fizi.
Tumefika kwenye provensi ya Cibitoke kule Rugombo, tumefika kwenye provensi ya Ubanza, Bujumbura Meri, Bujumbura Iran, na
twageze mu ntara ya Cibitoki mu Rugombo, twageze mu ntara ya Bubanza na Meri Bujumbura, ndetse na Rirare na Rumonge. Twiboneye n'amaso yacu ko ari umutekano. Umutekano urahari mu Burundi, kuko abo twaganiriye n'abayobozi ndetse n'abahungutse batweretse yuko hari umutekano. Prosperi Abiona ni umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira, nawe yari muri izi ntumwa zari zivuye i Burundi. Yemeza yuko urugendo bakoze ruzafasha aba Barundi gukangurira izindi mpunzi guhunguka ku bushake bwazo. Iyi gahunda ya Go and See ibaye nyuma yaho muri uyu mwaka ibikorwa byo gucyura impunzi ziva muri Congo zijya mu Burundi byari byahagaze bitewe n'uko impunzi zahunguka. Nyuma y'igihe gitoya zikongera zigahunga, bityo bigatera abandi Barundi ubwoba bwo gutaha. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ijwi rya Amerika. Twabibabwiye mu makuru ko mu Bwongereza Minisitiri w'Intebe mushya Keir Starmer yasimbuye Rishi Sunak weni shakarje lijaba kozi Labour Party biya mamaje bavuga ko batazohereza abimukira mu Rwanda ni baramuka batsinze ariko byasaba ko itegeko n'amasezerano bibiteganya bibanza guseswa naho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro ubujurire bw'umuhesha w'inkiko Vedasto Habimana kuri cyamunara yakoze ku mutungo wo kwa Rwigara rwategetse rero ku icyemezo cy'urukiko rwa mbere ni ukuvuga urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge cyayiteshaga agaciro gihama uko kiri. Naho mu Burundi indwara ya korera imaze guhitana umuntu umwe mu ntara ya Rutana mu majyepfo y'igihugu. Maze rero banywanye bijwi rya Amerika ndabashimiye cyane rwose mugubwe neza na gahunda za radio yanyu mugira umugoroba mwiza kandi muzagire na weekend nziza murakarama.